Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri ni genekerezo ya 11 Ruhuhuma numwaka 2025 nshuti namwe bagenzi mwashimiye kurikira radio Izamba gataya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndi rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Runani Burundi bwa bose ruranegura ingene ruriko ruracuragizwa n'umugwi seniujejwe gutunganya amatora ngo runani rugafatira ku ikarata y'itora aho buri ntara kubari muri urwo runani yaronkejwe inomero yisangije mu gihe umugambwe uri ku butegetsi wowo uzokoresha inomero imwe mu gihugu cyose Kefani Bizi yavugira ugo runani avuga ko ibyo bizojuragiza abanywanyi babo Ikena ry'ibitoro rimaze hafi imyaka itatu gibonekeza mu gihugu rirabangamiye abanyagihugu aho bavuga ko ibintu byose bisa n'ibyahagaze mu bisata bitandukanye by'igihugu ishyirahamwe Parseme rikaba rihanura leta ko yogira ubundi mukenyuru kugira ishobore kubona neza aho icyo kibazo kiva maze itora umuti urama kuko bitoro ari inkora mutima mu buzima bw'igihugu Bamwe mu basirikare bakukurutse mwaka 2020 barababazwa no kubona gushika uno munsi bataronswa gahembo kabo bemerewe mu gihe hari abandi bagenzi babo baherutse kukarunka basaba ishyirahamwe INSS ritekaniza kazoza bageze mu zabukuru n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kubatunganiriza
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha nikaze murano makuru ano makuru cyahere mu gisata kijanye n'ubutunzi abanyagihugu bo mu Burundi barabangamiwe nibura y'igitoro rimaze hafi imyaka itatu gibonekeza mu gihugu naba biyunguruza baja kuramukanya canke abakora ubuzi butandukanye bose bararira tike yaraduze imirimo yarahungabanye abakozi ba leta baracererwa bamwe muri bo nk'abarimu bakagira isoni kuja imbere y'abana babira ibyuya ibyo bigashobora gutuma umwimbu utaba mwiza umviriza bamwe muri abo banyagihugu baganiriye na radio Inzamba agateka kawe
ukuntu ibitaro byabaye bibuye mu Burundi nabaye ko ari ibintu bibabaje cyane biramaramanje rwose kuko nta kintu na kimwe cyo kirakorwa ubutegetsi bushobora gukora ubonye esanse mazutu nta nahandi hari igitoro ukuntu birari kwiyunguruza biratugora rwose kuko barabona yuko abafite ibintu byo kwiyunguruza imiduga ashaka kubicira uko bishaka
ingorane dufite nicyo tugiye kwigisha tugenda twanshe tugenda dufite jumya kandi mu mategeko agenga umwuga wo kwigisha ntibagire yuko yigisha agenda amashuri asa nabi ibyo biranatuma mbere n'ubumenyi bugabanuka kuko abanyeshuri bahita ngo batukurikirane neza iyo tuvuye ku kazi nta kibazo kuko tugenda n'amaguru aho dushikiye rwose tugashika nta kibazo nawe tugashika bworoshye
Ejo bundi twari Bujumbura tukajya kujya ku rubanza ruguru twebwe twari hapfa box zo cumi na mirongo itanu gushyira igitego murumva yuko ari ibintu biteye ubwoba cyane kandi ibyo rero biraba ubutegetsi nta na kimwe uri buvuge ko urwanda umwe urajuburariwe nta gishuri ubona twebwe rero turasaba n'ukuri Sebarundi abica kodi kuko ntiwari hejuru y'ibibazo byose ntibashobora kubiterura inyishu ukuri agisha kubye ubugi bwo ibintu yayangara naho byamaze kuyandara
Icho kibazo cy'ubukene bw'ibitoro kikaba catumye abunguruza abantu n'ibintu bakorera ku isoko ya Kotebu mu gisagara cya Bujumbura baje hagati mu gihugu bazindutse bahagarika imirimo kuri runo wa kabiri. Abo bunguruza abantu bakamenyesha ko bakora bahomba kuko nabaja kukirondera kuri magendo mu bihugu bibanyi ngo ibido y'amaritiro 20 bayironka hagati y'ibihumbi amajana 3 n'amajana 4 bafatiye ugiciro catanzwe na leta bemeza ko ayo mahera badashobora kuyakuramwo iyo bagiye ngo bararenza ko umuntu ubiyunguruza canke ngo bakaduza itike yo kwiyunguruza ngo igipolisi ntikiborohereza. Abo bunguruza abantu basaba leta yuko yobaronsa uruhusha rwo kugura kitoro hanze y'igihugu mu gihe kiba cabuze. Kuri muri ico gisata nyene ishirahamwe Parseme risaba leta guhindura umukenyuro ku bijanye n'ikibazo c'ibitoro kimaze ukwezi kurenga ari umuzi w'ibuye mu gihugu. Ibyo navyo bigatuma ubuzima mu bisata byose buhagarara. Faustin Ndikumana abona ko leta ikwiye kuraba ko abahawe isoko ryo kwinjiza ibitoro mu gihugu babishoboye bibaye ngombwa ikongeramwo n'abandi. Mu buyobozi bw'ishyirahamwe Parseme asaba leta gukora umwihwezo uhagije kugira icyo kibazo kibangamiye igihugu n'abanyagihugu bitorerwe umuti urama. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Ubwa mbere twe tubona ko leta ukiga neza ikaraba igahindura umukenyuro y'ibintu bijanye n'igitoro cinjira mu gihugu ikaraba neza mbe igitoro cinjizwa n'abandi aprovisionnement n'ibintu bimwe na bitunganije ibintu ubona ko biri kuragira hihindura umukenyuro nimba ari abandi baja mu nimba ari kimwe ukavuga uti umukenyuro yabindi bitoro n'ibandi batorwa gute bagize gute bakaraba n'ingene rero abashinzwe ibitoro baza barariho ibikenewe ayo madovize nubwo ari make bakavuga ati purite ni ibitoro imiti murabona imiti igenda itera izimba cane ibijanye na matiere premiere yahingurwamo n'ibintu bigakorwamo cikaba ari ibyo bija imbere bikaja imbere n'amabanki akaba aziyuko aricyo kintu ca mbere kibanza kija imbere kuko ubwo bukene bw'amadovize wabuhari bwategeza kugura ibintu vyankenerwa vya mbere vyankenerwa ibindi bitihuta cyane bikarindira. Icya kabiri ni ukugira icyo tukubwira evaluasi ni ukugira evaluasi nyine ibyari kubera nyine byari bimeze bakaraba neza imvo zari bituma bitaberagira ingorane ukuri kukaboneka bakabwira abanyagihugu bati ibintu byifashe gutya kugira amenye aho bakosora. Icya gatatu ni uko hoba kugira abantu nyine bo kwifata ari umushikiranganji bamasoko ntanga nguvu muri ibi bihe none kugira abantu bashobore kuza barakora imirimo biyunguruze banashobora kumara hari twitsi ibiri tutadaciye kuri sitasiyo batagize gute none ubu bigenda bw'inkumbiro leta itanga niyi kuko abantu baca batangura kwideguya ugasanga bageze intwari bamwe bemera ibi abapolisi bamwe bemera abandi bantu ugasanga abantu bari kuba baratungwa cyangwa bagira gute intumbero yo kugira umuntu kamemeye igihugu imirimo ya misi ya misosi nini ishobore gukorwa na leta yotanga intumbero basi ibibona ngene byogenda ishobora kupigwa hejuru cyangwa igahera imbwa intumbero igatangwa cya kane hakaba hariyo ya strategi nyine ayo madovize yongera ngo twaba tubishyikiriza ku buryo ikibazo kitagenda gikura uko iminsi ihera hagenda habagaye amahinduka mugabo azana inyishu atari amahinduka atuma ikibazo gikomera tukamenya utwo turabigene gupfa na kera n'ibindi bihugu bitegeza kubyifatamo haba amadovize anava hanze makuza atunga n'iki ibyo rikubiza gukora kuko n'ibindi bihugu ni kubibayeho nta gihugu na kimwe cya Afurika uko nzi usanga ibyo gishorera hanze n'ibyo kigura hanze ni bike usanga ibyo gishorera hanze ari byo byinshi urumva rero kandi birabayeho izi ngorane ntizikunda gushika n'ubundi rero hariho ingene bishobora kubyifatamo kuko ikibazo kihari kiba ari kibazo mugabo vyiza aho bari kwafatwa ingingo zituma kidakomera uko iminsi ihera ahubwo gitera gifata intumbero.
Inzamba.
Ano makuru tiyabandanize muri politike runani Burundi bwa bose ruranegura uko mugwise ni ujejwe gutegura amatora uri kurakora ubanje kurubura ubwo runani rugafatira akarorero ku ikarata y'itora aho usanga ubwo runani kwaronkejwe inomero zitandukanye nkuko intara zigize igihugu zitandukanye mu gihe umugambwe uri ku butegetsi wahawe ikarata iriko inomero imwe mu ntara zose. Kefani Bizi avugira runani Burundi bwa bose abona ko iyo ntumbero ariyo kujuragiza abanywanyi babo mu myiyamamazo kuko intara yose yoca yigishwa ukwayo ibishobora kugora uzoja gutora mu ntara atiyamamajemo. Tumwumvirize.
Murunani urundi bwa bose tubona yuko ibikorwa mu gusano riko rakora z'utegura amatora zuzuyemwo intumbero z'ubukundwa kaza umugambo uriko butegetsi kumure n'iyindi hamwe no kugomba kujuragiza urunani urundi bwa bose n'iyindi migambwe imwe imwe afatiye akarorero ku vyarabibaye mu gukora ikarata y'itora aho usanga urunani urundi bwa bose bagiye baruha inomero zitandukanye uko intara zitandukanye mu gihe umugambi ku butegetsi n'iyindi mikeya bobo bahawe inomero imwe mu ntara zose mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ibyo rero biragira ingaruka mbi mu kwiyamamaza kuko murabona dukoresha uburyo bwinshi, dushobora gukoresha amaradiyo, dushobora gukoresha imbuga ngurukanabumenyi, uri kuramenyesha rero abanywanyi bawe inomero azosanga ko ikimenyetso cy'umugambwe ugasanga havuga inomero nyinshi abakumvirije bashobora kujuragirika. Ushobora gusanga hariho umuntu yari nk'ibujumbura akaza gutorera ruguru agasanga ino bamwigishije ibi bagende ruguru agasanga bamwigisha ibindi mu gihe umugambwe ku butegetsi n'abandi navuze bo bafise inomero imwe hose no kuba washikirije iyo nimero abantu bose bazumva kumwe. Ibyo rero tubona yuko ari bikorwa byo kuburagiza urunani urundi bwa bose kugira ngo abazotora abazojuragirike n'ugukundwa akaza kumbura umugambo uri ku butegetsi n'abandi. Tugasaba umugwiseni kwikubita agashi ugakosora kugira ngo abahiganwa bose ubahe inomero imwe mu ntara zose kugira ngo ivyo kwiyamamaza bizokorohe eka mbere n'abaza gutora bazokoroherwa.
Imyidogo ni myinshi muri bamwe mu basirikare bakukurutse kuko bataronswa agahembo bari bemerewe. Bamwe muri abo basirikare bakukurutse kuva mu mwaka 2020 bakababazwa nuko hari abasirikare baherutse guhabwa amahera yabo abandi nabo amaso yaheze mu nzira bagasaba umushikiranganji wo kwivuna abasi hamwe n'urwego rwa NSS kubatunganiriza bose atanumwe avuyemo nk'uko umukuru w'igihugu yabasezeraniye idonido na parfait mudasigana.
Abo basirikare bakukurutse kuva mu mwaka w'2020 n'indi myaka ikurikira bavuga ko bababazwa no kuba batararonswa agahembo kabo kandi hari abandi bakaronkejwe. Bamwe muri abo basirikare bakidoga bavuga ko amahera yabo anyuruzwa n'abategetsi bo mu nzego zo hejuru. Umwe muri abo basirikare bakukurutse avuga ko ari agasuzuguro kenshi kuko ayo mahera yabo bayemerewe kuva kera.
Nta kuntu twebwe abakuku twe bakoreye igihugu imyaka yose tugapasiyona neza biciye mu mategeko hama ntiduhembwe agashahara akwiye nk'uko muhisi nyakubahwa perezida Nkurunziza yabivuze. Ayo mahera aguma aribwa n'abategetsi bo hejuru ntisigaye yaronka. Ahubwo rero no kudusuzugura tubonye baraye bahembye bamurika ngo bakadogo amahera hari abarose amaseti samire hari abarose miliyoni cumi hari abarose ibiki kurabona twebwe rero aratwibuka imisesi ikatwibuka icyo kibazo cyacu gitera kuhande ku mushikiranganji ukivuna basi siwa NSS. Nyakubahwa perezida ndayishimiye yarigeze kuvuga yuko abakukuruke ibintu byabo biko birigwa kandi bisaje gusinywa kwa perezida gusa akamaso twategereje twabuze.
Bamwe muri abo basirikare bakukurutse mu mwaka w'2023 bavuga ko bababazwa n'ukuntu baguma bakatwa udufaranga n'ishyirahamwe INSS ariko nabo ntibabatunganirize. Abo basirikare bagasaba bashimitse umushikiranganji wo kwivuna abansi n'abarongoye ishyirahamwe INSS gutorera inyishu cyo kibazo. Abasirikare bose bakukurutse bakaronswa agahembo kabo.
Umushikiranganji narabe ubwano INSS batunganirije hamwe n'abandi n'amani kinoza kasa n'imezenge I don't know.
Uruganda wa radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza kugira atange umuco kuri iyo myidogo y'abakukuruke.
Urakoze parfait mudasigana. Imbere yo gusuzera no makuru tubashikirize inkuru iciye ku masonga y'ubutungane, aho hari umukenyezi wo kumutumba Kayogoro muri zone Mubuga ya komine Ngozi afungiwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu gasho k'inyamiramabi muri zone Mubuga. Uwo mukenyezi yagirizwa kuba uwo munsi yaratase n'umugabo wiwe hanyuma aca kubita uwo mucanshe wiwe ikintu mu mutwe. Uwo mugabo ngo yababaye cyane naho bamusimbanye kwa muganga ariko ngo yahavuye acikanirayo. Uwo mukenyezi rero ni naho yafatwa ashigwa mu minwe y'inyamiramabi aho ariko arakugwa ko amatohoza. Nunga haduce dusozera no makuru nk'abashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi. Gashimira n'abagenzanje umwe wese ubwiciciwe bamfashije kuyaturukanya. Mugire aho muba mubahwe mubanye mu byanyu na gahwana.